Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Loise Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, turayahera mu yavugwa muri Ethiopia, aho muri icyo gihugu hongeye kwaduka ugutana mu mitwe mu buraruko ejo ku munsi wa mbere. Amakuru atangwa n'ababa muri ako karere avuga ko ku kurwana kuba hirengagijwa kamo k'amakungu asaba abasirikare ba leta hamwe n'abaroberi bo mu ntara ya Tigre guhagarika iyo mishamirano. Izo mpande zishamiranye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye zaragirizanije gusotorana kwatumye agahengwe k'intambara kari kamaze amezi atanu gacika imfa gusa. Ibi bitero kandi bisubije inyuma icyizere cyo kurondera inyishu yo guhagarika iyo ntambara biciye mu mahoro n'umutekano. Ibitero byeje ku munsi wa mbere byabereye mu micungararo y'igisagara cya Kobo kiri mu ntara ya Amhara mu buraruko bwo mu ntara ya Tigre. Amakuru ataremezwa avuga ko ako karere kaguye mu minwe y'abarobere mu mpera z'indwi irangiye, bikaba byatumye abanyagihugu batari bake bahunga. Leta ya Ethiopia yatangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ko izo nteko za leta zavuye mu gisagara cya Kobo kugira zirinde ni hafi abantu benshi. Ku rundi ruhande, umuhari TPLF uvuga ko wafashe ibisagara bitari bike muri urwo rugamba, ariko biragoye kwemera ibishikirizwa n'izo mpande zibiri kuko uburaruko bwa Ethiopia ntibugendwa muri iki gihe. Nayo muri Burkina Faso, igisirikare cya leta cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko umusirikare umwe hamwe n'abakora iterabwoba bashika kuri 28 biciwe mu bitero byabereye mu buraruko hamwe n'ubuseruko bw'igihugu. Intambara imaze imyaka indwi muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 200,000, ituma kandi abashika umuriyoni umwe n'ibice icyenda bata ingo zabo. Igisirikare gitangaza ko ku munsi w'Imana cyagavye ibitero ku baroberi bari mu bisagara bya Seba mu buraruko hamwe no mu ikambi y'abaroberi iri ahitwa Soamu mu buseruko bw'icyo gihugu. Ibi bitero uko ari bibiri byahitanye umusirikare umwe hamwe n'abaroberi 28. Inkoho, imodokari hamwe n'ibikoresho byo guhanahana amakuru byarafashwe nk'uko igisirikare cya Ethiopia kibivuga, mu gihe igisirikare cya Burkina Faso kibivuga. Mu gihe ibice 40% by'igihugu bigenzurwa n'abaroberi, abasirikare bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa mbere muri Burkina Faso batangaje ko kugarura ubutaka bwose bw'igihugu mu minwe ya leta aricyo cyashyizwe imbere ya byose.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika muri Iraq, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere yaratiye akamo abanyagihugu ba Iraq asaba impande zishamiranye gutekana. Ni nyuma yaho abantu 12 bari mu myiyerekano barasiwe bariko baragerageza kwinjira mu nyubako za leta ku murwa mukuru Baghdad. Umuvugizi wa Guterres, Stefan Dujarric, yavuze ko ariko arakurikiranira hafi ubwo ruhagarara, agasaba ko iyo myiyerekano ihagarara nyabuna hakaba ibiganiro byubaka. Igice cyo ku murwa mukuru Baghdad kizwi ko gisanzwe gicungerewe cyane cyabayemo imyiyerekano ryo ku wa mbere inyuma y'aho umutegetsi akomeye cyane mu idini ry'abayisilamu b'abashiite muri Iraq, Muqtada Sadri, avugiye ko abavanuye na politike. Iraq imaze igihe mu cyuka kibi cya politike cyatumye gushika ubu igihugu kimaze amezi kitararonka leta nshyashya, umushikiranganji wa mbere canke umukuru w'igihugu. Bigiye kunyugwa naho abanywanyi ba Sadri bagumukiye bakavogera igice cya Baghdad hakorera leta ejo ku wa mbere, inyuma y'itangazo ry'iyo ndongozi yabo yatangaje ko isezereye politike.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Pakistan abategetsi hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza bariko barakora badahemuka mu gufasha abanyagihugu bakozwe ko n'imyuzurire y'amazi isinzikaje igihugu muri aya mezi abiri aheze. Iyo myuzure yagize ingaruka ku miliyoni 33 z'abanyagihugu hamwe n'abashika 1,200,000 bahasize ubuzima. Umushikiranganji wa Pakistan ajejwe ivyihindagurika ry'ibihe Sheri Rehman yavuze ejo kuwa mbere ko igice cya gatatu cya Pakistan cyavugerewe n'amazi kuva mu kwezi kwa gatandatu. Igisirikare cya Pakistan cyavuze ejo kuwa mbere ko ibihugu nk'Ubushinwa, Turukiya, Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe bimaze kurungika indege zirimo amahema, ibifungurwa, imiti hamwe n'ibindi byankenerwa byo kugarukira ku basinzikajwe n'iyo myuzurira y'amazi. Tugarutse muri Afrika, muri Kenya, Raila Odinga atavuga rumwe na leta avuga ko afise ibyemezo ko yatsinze amatora akabashaka ko amajwi yavuyemo asubira guharugwa. Harahezindwi Odinga ashingishije urubanza muri sentare avuga kandi ko ibyavuye muri aya matora atagaciro bifise kubera byatangajwe n'umukuru w'umugwi ujejwe amatora aho gutangazwa n'abagize uwo mugwi bose. Yavuze kandi ko asaba ko umuyobozi wo mugwi asezerera. Raila Odinga avuga ko adashaka kuremera sentare ariko ko ashaka ko iyo sentare yumviriza urubanza ariko ataho ihengamiye. Munyishu yahaye sentare kizigenza y'igihugu umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri Kenya yatangaje ko ayo matora yabaye mu mwidegembyo atatu nenge twayaranze kandi yabaye mu buryo bwemewe.
Arizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, uwahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yarayatangije gahunda yo kwigisha indimi akoresheje ikoranabuhanga.
Nkaba nshaka ko umuntu wize nyine indimi nkanazigisha, nashaka ikintu cyatuma habaho ubusabane bw'indimi zikoreshwa mu Rwanda: Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili.
Uyu ni mwarimu François Xavier Gasimba wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Mu Burundi, aborozi bo muri komine Mumba y'intara ya Ngozi barashinja leta kutita ku buzima bw'amatungo yabo nyuma y'aho indwara y'icyaduka itereye igahitana amatungo atari make mu gihugu. Naho impunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kimwe na leta ya Tanzania gukoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Rwanda. Uwahoze hari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda François Xavier Gasimba yatangije kuri uyu wa mbere gahunda yo kwigisha Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza akoresheje ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga. Mwarimu François Xavier Gasimba uri mu kiruhuko cy'izabukuru yabwijwe rya Amerika ko iyi gahunda igamije ubusabane bw'izo ndimi zikoreshwa mu Rwanda. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yatangiye amubwira impamvu yatumye agira uyu mugambi.
Impamvu yabinteye ni uko mu by'ukuri nasanze hari ikintu kimeze nk'icyuho gikoresheje y'indimi mu Rwanda. Ubona yuko niyo navuga yuko irimo akavuyo ntabwo naba mbeshye. Noneho njyewe nkaba nshaka ko umuntu wize nyine indimi nkanazigisha, nashaka ikintu cyatuma habaho ubusabane bw'indimi zikoreshwa mu Rwanda, cyane cyane zikoreshwa mu butegetsi, izemewe n'ubutegetsi, ni ukuvuga Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Ariko cyane cyane nzibanda ku byo nshoboye, n'Icyongereza, n'Igifaransa, n'Ikinyarwanda. Nkaba ntekereza ko cyane cyane Ikinyarwanda, muri ako kavuyo mvuga Ikinyarwanda, usanga yuko kigenda gihanagurika. Nkunda kuvuga yuko ari indembe, ari nk'umurwayi w'indembe, noneho ugasanga aho kugira ngo abantu bamuvure, bamurwaze, ahubwo bakarushaho kukinegekaza. ikinyarwanda kikarushaho kunegekara. Navuga nti rero nanone ntabwo waterura ikinyarwanda cyonyine ngo uvuge ngo uracyigisha cyonyine ngo uracyigishamo cyonyine, ahubwo ndavuga nti ibyiza ni uko ikinyarwanda cyabangikana n'izo ndimi zemewe mu Rwanda, zemewe mu butegetsi, hakabaho ikintu cy'ubusabane bw'indimi.
None se ubwo busabane hagati y'izo ndimi ukwadeshatu uzabugeraho gute? Nsobanurira ayo masomo uzayatanga ute, uzayahabande?
Ayo masomo mu by'ukuri ntabwo jyewe nakwirarira ngo ubwo busabane bw'indimi ngo ni jyewe uzabuterura, urumva ni ikintu kiremereye cyane. Kuko ubundi ndimi, imikoreshereze y'indimi mu gihugu hose urabizi, imikoreshereze y'indimi iyoborwa n'ubuyobozi bw'igihugu, iyoborwa na sisiteme. Igihugu nicyo kivuga kiti indimi ntizikoreshwe gutya, ntizikoreshwe mu burezi, ntizikoreshwe mu mirimo yose ikorerwa mu gihugu, indimi ntizikoreshwe gutya. Ikintu rero cyane cyane nabonye kituzonganye ni uko mu mikoreshereze y'indimi mu Rwanda usanga Icyongereza aricyo kibandwaho cyane, kandi buri rurimi rufite akamaro. Ari Igifaransa gifite akamaro, ari Icyongereza gifite akamaro, ari Ikinyarwanda gifite akamaro, ari Igiswahili gifite akamaro. Izo ndimi zose zidufasha gushyikirana hagati yacu, ariko no gushyikirana n'amahanga. Rero avuga tuzabishobora ute? Yewe n'akaganda gatoya ntanga uko mbishoboye. Nibura nkavuga nti mu bo dushobora gukorana muri iyi gahunda yo kwigisha indimi mu Rwanda zibangikanye, zubahanye, zidasuzuguranye, abantu bazimenyereza kuvuga izo ndimi nta kumwe bafite. Kuko nk'ubu hari umuntu ubona afashe ijambo akavuga mu Cyongereza kibi, ariko kubera yuko ari cyo yategetswe kuvugamo akaba ari cyo avugamo, akaba nubwo ababwira batacyumva.
Icyo nshaka kumva magingo aya ni uburyo uzakoresha kugira ngo izo ndimi uzigishe. Uzabigenza ute? Ni bande uzigisha?
Na babishatse bose nk'uko batangiye no kumpamagara bavuga bati iyo gahunda turashaka kuyinjiramo, nababikeneye. Uruti uzakoresha iki rero? Ubungubu ngira ngo dushobora gukoresha ubushobozi buriho, ni ukuvuga imbuga nkoranyambaga. Umuntu agashobora kwigira ururimi kuri telefone ye aho ari, abantu bazajya bavuga bati kuri iyi saha reka tujye gukurikira amasomo ku buryo nyine bw'ikoranabuhanga. Kuko nabonye hari ibintu bishoboka, nk'uko n'ubundi nkigisha ntarajya mu kiruhuko cy'izabukuru hari gahunda twari dufite yitwa iyakure, ubigisha mutari kumwe. Nashobora kujya ari mu modoka, ari mu biro, yafata ikiruhuko, ari muhira, aho yaba ari hose, igihe yabishakira yaramutabyumvikanyeho n'umwarimu we. Icyo nshaka, urabona turi mu ntangiriro, n'ubu hari isomo nyine ngiye kohereza abarinsabye. Isomo rya mbere noneho ibyo wavuga ngo ni isomo ry'intangiriro, ni leçon inaugurale, noneho abantu baryumve bitume bavuga bati ni byiza turabishaka, bizakomeze gutya nta tudakoresheje ubushobozi bwinshi, bitatwaka amafaranga menshi yo kugura ibitabo, amafaranga menshi yo kujya mu mashuri, ibintu nk'ibyo. Twige, twigire aho turi.
Urakoze cyane Professeur François Xavier Gasimba, ndagushimye cyane kandi nkwifurije gutera imbere muri iyo gahunda yawe yo kwigisha Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza.
Urakoze cyane Denise.
Mu Burundi, aborozi bo muri komine Mumba, intara ya Ngozi, barashinja leta kutita ku buzima bw'amatungo yabo nyuma yaho indwara y'icyaduka itereye igahitana amatungo atari make muri icyo gihugu. Inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, barayigezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abanyagihugu bo muri komine Mumba y'intara ya Ngozi barijukiye ubworozi bw'ibitungwa kandi urababeshaho. Nyandwi Roger ajejwe amagara y'ibitungwa muri iyo komine avyemeza afatiye ku bitigiri by'ibitungwa biharugwa ku mitumba igize iyo komine, nkuko yabibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Tugeze mu gitigiri c'inka zingana n'ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo umunani na zine. ubworozi bw'impene naho nyene bworowe mu mitumba yose kandi zigeze ku gitigiri c'ibihumbi 23,988 intama nazo dufise igitigiri c'intama 1,034
naho biruko bamwe mu borozi b'inka bo ku mutumba buye bavuga ko ivyo bitungwa bitera bigabanuka kubera indwara ntakabanyura Yohani numwe muri abo borozi avuga ko yigeze kuba afise inka zirenga ijana ariko kubu asigaranye izitarenga zitanu uwo mworozi wa kijambere yibuka ko aho hambere ico gisata cari cifashe neza
turabona yahora ivuza inka bakarihisha amahera kera hariho amararo hariho ingomero imiti bakayitanga mugabo umwe wese arimenya ukuntu kwimenya rero hari babishobora n'abatabishobora imiti kame ntayihari ababivura nabo ni mpa kumurondere iyari unaniwe kumushikira ikitungo kirashobora gupfa
kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika aborozi bo ku mutumba wa Buye komine Mumba bamenyesha ko bikora ku bavuzi bigenga umworozi ntakabanyura akavuga ko abo bikora ko atabuhinga buhagije baba bafise
barahari mugaje ko baba nko ku birometro bishika 10 nyene uhari nabo yoba hagufi ni kirakabagize ntazwi na leta ni nk'umugenda kurondera kugyafashe kumbure peteta gufashe n'ubyo muri mu byatazi bwo ukaja gusa ko yagukiriza ahubwo guterera amasese adakwiye kikabura gukira kikabura no kugira gute ugasanga igipfungi makino kujya yicururize wa muti awuronkemo amafaranga menshi kumbe nti yagutereye umuntu kwiye
ujejwe amagara y'ibitungwa muri komine Mumba nawe nyene naremeza ko haragahaze mu gisata cy'ubuvuzi bw'imitungwa mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika Nyandwiroje akabona ko icyo gisata gikwiye kugarukirwa
nukuvuga igitigiri cy'abakurikiranye ibyo bitungwa nkuko byasabwa nikiri ku rugezo rushimishije kuko usanga imitumba iri kure na kure ugasanga umuntu kwiyunguruza kugira ngo ashike kuri iyo mitumba biragorana rero igitigiri cy'abavura ibitungwa twaba tuvuga ati cokongererezwa kugira ngo abene igihugu tubashikire byoroshye
ako kamo leta y'u Burundi iza yarakitabiriye mu nama shikiranganje yo kugenekereza ibya 20 ukwezi kw'indwi guheze yasanze igisata cy'amagara y'ibitungwa carafashwe minenegwe ibyo bikaba byatumwe nuko abahora bafasha muri ico gisata bakuye mu akarenge kuva mu mwaka w'1998 haciye habura uburyo bw'amafaranga nkuko umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta yabishikirije Prosper Ntagwamiye yatangaje ingingo zapfunditswe na leta muntumbero yo kugarukira ico gisata
ubushikiranganje bujejwe indero bwora bako mubo Burundi kakwiga hanze igisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa coja mu biji imbere y'ibindi abakukurutse babahinga mu kuvura ibitungwa bakibishoboye bogarukanwa mu kazi gutera intege abikorera ivyabo bagashira imitaye mu kwigisha abavuzi b'ibitungwa gushira muri kaminuza y'u Burundi igisata kijejwe kwigisha kuvura ibitungwa
inka za baba 50 nizo zahitanywe n'inyonko yo mu kiyaya cha Rift cyate kuva mu kwezi kwa kane no mwaka muri komine Mumba y'intara ya Ngozi turi mu buraruko bw'u Burundi amakuru avaho mu bushikiranganje bujejwe ubworozi akavuga ko ari nayo komine yatanguye kuvugwamwo iyo nyonko yateye ibitungwa by'inka impene n'intama ku rwego rw'igihugu
Arakoze Desire Hatungimana kutugeza iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Umunya Uganda kazi yitwa muri Arabia Saudite aho yari yaragiye gukora akazi ko mu rugo. Radijwi rya Amerika yavuganye nabo bakoranaga mu mujyi wa Jeddah. Tumenya ko yitwaga Sofia hakaba komoka ahitwa Kansanga i Kampala. Hari hashize ibyumweru 2 inteko ishinga amategeko ya Uganda ishyizeho akanama k'abadepite gashinzwe gukora iperereza ku ihohoterwa ry'abajya gukora mu bihugu by'Abarabu. Abaturage ba Uganda barasaba leta gutabara abo bahohoterwa. Umunyamakuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi afite ibindi kuri iyi nkuru.
Urupfu rw'uyu mukobwa witwa Sofia Kadama ruje rukurikiye izindi mpfu z'abandi bakobwa b'abanyayuganda zagiye zitangazwa biciwe muri Arabia Saudite kandi akaba ari mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryagiye riba ku bakozi b'abanyayuganda mu bihugu by'Abarabu cyane cyane muri Arabia Saudite. Nubwo ari kitaragira icyo ivuga ku rupfu rwa Kadama, abaturage b'ingeri zose bakomeje kujya impaka no kwamagana ihohoterwa ry'abajanwa gukora imirimo itandukanye mu bihugu by'Abarabu, bagasanga leta ikwiye gushaka uburyo yarenganura abaturage bayo. Abandi bakavuga ko ibyo kujya gukorera mu bihugu by'Abarabu leta ikwiye kubihagarika burundu. Sharon Kemigisha numwe mu bakoreyeho muri icyo gihugu kandi akavuga ko yahohotewe ubu n'impirimbanyi uburenganzira bwa kiremwa muntu hano Kampala. Avuga ko abanyayuganda bakorera mu mahanga batagira ababavugira kandi leta yunguka imisoro myinshi iva mu kazi kabo.
We can't let the government give a blind eye on the dead bodies that enter airport every day.
Ati ntidushobora kureka ngo leta ikomeze kwirengagiza umubare w'imirambo yinjira ku kibuga cy'indege buri munsi, kandi tukanabaza impamvu ari abakobwa gusa bapfa n'impamvu bapfira muri Arabia Saudite. Kubera iki abanyayuganda gusa leta ya Arabia Saudite igomba gusobanura? Leta ya Uganda nayo igomba gutanga ibisobanuro na raporo isesuye, kuko tubona ibindi bihugu birengera abakozi babo babimukira. Uganda nayo igomba kurenganura
abayo.
Abo nabigaragambyaga hanze ya ambasade ya Arabia Saudite i Kampala mu cyumweru gishize bamagana urupfu rw'undi mugore bivugwa ko yishwe na bashebuja muri icyo gihugu mu kwezi gushize. Bigaragambyaga bafite isanduku basize ku muryango wa ambasade basaba ko leta ya Arabia Saudite ihagarika ubwo bwicanyi ikanafatira ibihano ababukora. Mawanda Nkunyingi, umwe mu badepite batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, yasabye guverinoma guhagarika ibyo kohereza mu bihugu by'Abarabu abakozi no gushakira ibihumbi badafite akazi muri Arabia Saudite impapuro z'inzira n'itike zabagarura mu gihugu.
It is very touching and saddening that a number of Uganda nationals.
Ati birababaje cyane kubona umubare munini w'urubyiruko rw'igitsina gore n'igitsina gabo b'abanyayuganda bahohoterwa mu burengerazuba bwo hagati. Bamwe muri aba barara ku mihanda, ibihumbi barinubira imibereho bakoreramo, abandi ibihumbi n'ibihumbi bajyanwa gukora imirimo idahari. Dukeneye ingamba zihutirwa zo gusubiza mu gihugu cya Uganda bamwe muri abo. Hari n'abafunzwe baregwa kuguma muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, ariko gereza ziteguye kubarekura ziramutse zibonye ubuhamya ko bafite itike zo kubacura. Amakuru aturuka mu bakorera muri ibyo bihugu avuga ko ababakoresha babambura impapuro zabo z'inzira bagezeyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha Minisiteri ishinzwe imirimo ari nayo igenzura abanyagihugu bakorera hanze, ntibyashoboka. Ariko mu kwezi gushize komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe imirimo yasabwe gukora iperereza ku ihohoterwa rikiremwa muntu rikorerwa abakozi babimukira ba Uganda muri Arabia Saudite. Iyo komite yasabye guverinoma kuvugurura amasezerano yagiranye na Arabia Saudite kugira ngo icyo gihugu cyemeze kurinda abanyayuganda. Nk'uko inteko ishinga amategeko ibivuga, mu myaka itanu ishize Uganda yohereje abakozi barenga 160,000 muri Arabia Saudite. Uganda ni kimwe mu bihugu by'aka karere byohereza abakozi benshi muri Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu kuhakorera, ariko hakaba hari n'amakuru yuko iki gihugu gikoreshwa n'abandi bantu bakomoka mu bihugu bitandukanye nk'inzira yo kwambukizamo abantu bababwira ko bagiye gukorera hanze ariko bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Bamwe bavuga ko ari ugucuruza abantu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kimwe na leta ya Tanzania gukoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi. Mugenzi wacu James Jovin uri muri Tanzania abaye inkuru irambuye.
Iryo jambo ryashyikirijwe na Bwana Niyonkuru Jean Claude yaserukiye impunzi mu nama yahuje indongozi n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU gita ku mpunzi ku isi HCR Philippe Grandi kuri uyu wa Mungu mu nkambi ya Nyarugusu. Iyo nama yari itumbereye kurabira hamwe ibyavuye mu gikorwa giheruka kuba aho zimwe mu mpunzi zarungitswe mu gihugu cy'u Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe, icyo bise mu Cyongereza go and see. Bwana Niyonkuru muri iyo nama yavuze ko uwo mugwi uheruka mu Burundi hari ni wasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka, ari nayo mpamvu basaba ko leta na HCR bakoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhungiro. Muri izo nzira harimo guhabwa ubwenegihugu mu gihugu bahungiyemo, kujyanwa mu gihugu kigira gatatu, no kubandanya umugambi wo gutahukana mu gihugu cy'amavuko ku babyishakiye. Bwana Niyonkuru yabivuze mu rurimi rw'Igiswahili.
Naomba huduma zingine za suluhisho za kudumu kwa mukimbizi ziweze kufanyika kwa upande wa Burundi, isiwe ya kule ya tu.
Dusaba ko inzira zose zisabwa ngo kemure ikibazo cy'ubuhungiro ko zoshigwa mu ngiro. Urete yikomeje kubandanya muri iki gihe yo gutahukanwa mu gihugu cy'amavuko gusa. Murazi neza ko twahunze ubutandukane kandi buri umuntu afise icyo yahunze. Bamwe muri twebwe bahunze ibintu bikomeye cyane kandi bidakunda ko bosubira mu gihugu bahunze. Ikindi dusaba nuko buri umuntu yokumvirizwa ukwiwe. Mu minsi iheze hari amatohoza yakozwe mu nkambi, hari imigwi yaserukiye abandi kandi buri umwe umwe afise ikibazo gitandukanye n'ubundi. Gusa impunzi zisaba leta ya Tanzania ivyabaye mu nkambi ya Mutabira gutahukana impunzi ku nguvu ko bitosubira gukorwa kandi
bizi wanaomba ya kwamba muombee serikali ya Tanzania vigezo vilivyotumika mwaka 2012 Mutabira lisije likajirudia tena.
Umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ubuntu gita ku mpunzi ku isi ya Seri Filippo Grandi muri iyo nama yavuze ko mu mwaka uheze yakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko yasanze hakira utunenge twinshi mu bijyanye n'umutekano kwiye. Kubw'iyo mpamvu yashimangiye ko haseri iminsi yose izobandanya umugambi wo gufasha impunzi zose zisanga ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka nk'uko bisabwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
I went to Burundi last year. I went around the country. I spent a long time with the press, President Ndayishimiye. Is the situation perfect there? Very good? No.
Narakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uheze. Narazungurutse hafi igihugu cyose. Twaraganiriye byinshi na perezida wanyu Ndayishimiye. Umutekano ni mwiza cyane. Oya. Hoba hari akarusho ugereranije no mu kahise? Ego. Murazi neza ibibazo igihugu cy'u Burundi cyagiye kirahitamwo kurusha njewe. Nico gituma muri hano mu buhungiro. Haseri n'amagungu yose asaba gufasha u Burundi kugira mubashe gutaha. Abakeneye gutaha umwe umwe ku gatwe kiwe kibure imiryango. Haseri irabibafashamo cyane. N'abandi bose babona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka, Haseri izokomeza ibafashiriza aho nyene ubuhungiro. Ku bijyanye no gutwagwa mu gihugu kigira gatatu, uwo mugambi hari ubwo twawushyira mu ngiro mu myaka iri imbere. Gusa ndababwiza ukuri, abazoronka ayo mahirwe ni bake cyane mu by'ukuri.
But it is not a solution for many people. We have to be realistic.
Filippo Grandi yashimiye leta ya Tanzania ku kigoro yama yagize mu myaka hafi 50 imaze yemereye indaro ku mpunzi z'Abarundi n'abandi bose baturuka mu bihugu bibanyi. Gusa ahamagariye leta ya Tanzania kubandanya ikurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa mu gihe icyo bahunze kitarakemuka. Umuyobozi ashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Mwakibasi nawe yitabiriye iyo nama. Gusa nta jambo yavugiye leta ya Tanzania muri iyo nama, naho minsi yose ahamagarira impunzi gutaha mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Kuri internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu.
Igira hirya ariko mada. Niki winyegera ariko? Abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duri bugo.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka man.
Shofe, wenda bana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emiye kwe tu ni bugo.
Ndi
bugo.
Ngo wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Ya pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Tuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonné Cyubahiro ntibashyize hamwe amajwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankosi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Yeah, radio.
y'icyitegererezo ijwi rya Amerika radio yanjye radio yawe karagurushinge ku makuru nyakuri ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika